Iri ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Kuri umunsi wa gatanu nk'uko bisanzwe tubashikiriza ikiganiro cerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Tugiye kuganira ku bintu nyamukuru bituma abakenyezi n'abigeme bakoregwa mabi. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Nkundikije abanza tubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi.
Urakoze Oriane, mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye. Amakuru avuga ku Burundi tuyatangurire ku nkuru kwitangazo ryasohowe na Departement ya Leta y'Amerika igira iti: Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ko zitewe amakenga n'urupfu rwa Jacques Bihozagara, yigeze kuba ambasaderi ya serukira igihugu cy'u Rwanda, akanaba umushikiranganji muri Leta y'u Rwanda. Rwashitse ku munsi wa gatatu mw'imbohero ryaho yari afungiwe I Bujumbura mu Burundi kuva aho ahagarikiwe mu mwaka wa 2015. Urupfu rw'umushikiranganji Bihozagara rurashize ahabona amakenga ajanye n'ukuntu imbohe zifatwa nabi mu Burundi. Ruragaragaje amaraporo ashikirizwa izewe y'ukuntu abantu bahagarikwa ata mpamvu ziboneka zihari, ukuntu abantu bakubagurwa hamwe n'amabohero atazwi, abantu bafungirwamwo hatibagiwe abantu bazimira bahora bari mu minwe yabajejwe umutekano. Naho abategetsi b'Burundi bahaye uburenganzira abahinga bigenga bo mu biro bijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu vyitwa OHCHR bwo kuja kwirabira ukuntu impunzi zimwe zimwe zimerewe, gushika ubu ukuntu izindi mpunzi ibihumbi n'ibihumbi zimerewe ntikuzwi. Leta z'Ubumwe za Amerika zirateye umutima uhagaze n'ukuntu ubutungane budakurikizwa mu vyerekeye imanza nyinshi. Umutetsi ajejwe agateka kazi na muntu Zaida yarahaye amakuru inama mpuzamakungu ijeje umutekano muri uku kwezi, avuga ko imbohe zirenga igice c'imbohe zabonanye n'umurwi arongoye zifise ibimenyetso by'abantu bakubaguwe. Leta z'Ubumwe za Amerika zirateye akamo Leta y'u Burundi kayisaba guha uburenganzira abahinga bajejwe agateka kazi na muntu bo mw'ishirahamwe OHCHR, abahinga bo mw'ishirahamwe ry'Afrika hamwe n'ayandi mashirahamwe igenga bwo kugenduza ukuntu imbohe zibayeho hamwe n'ukuntu amabohero yifashe. Ako kamo kandi karasaba kwayo mashirahamwe yohabwa uburenganzira bwo gutohoza ibindi birego byose byerekeye ityozwa ry'agateka kazi na muntu. Ayandi makuru avugwa mu Burundi n'urugendo rw'icegera cha Secretary wa Departement ya Leta ya Amerika ajejwe ibazo bijanye n'agateka kazi na muntu hamwe n'ubuzi Tom Malinowski mu Burundi, aho bitekanijwe kwabonana n'abategetsi b'u Burundi bakavugana ku bibazo by'agateka kazi na muntu. Malinowski asaba ko hotunganywa igikorwa cihutirwa gikozwe mu rwego wigenga co tuhoza ibirego bivuga ko mu Burundi habaye ityozwa ry'agateka kazi na muntu. Malinowski yashitse mu Burundi avuye mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaganiye n'abatetsi b'ico gihugu hamwe n'abarongoye amashirahamwe atagira inyungu za politike ku bwigenge bw'ibinyamakuru ku mateko agenga ibikorwa by'amashirahamwe ategabye ama leta hamwe no mu bindi bibazo ku bindi bibazo bitandukanye byo muri ako karere. Imbere yaho Malinowski yari yagendeye igihugu cya Ethiopia, bitekanijwe kandi kwejo ku munsi wa gatandatu azoja mu gihugu cha Kenya. Ayandi makuru havugwa mu Burundi muri iki gihe, hari inama nshingamateka y'u Burundi yemeje kuri munsi wa gatanu 100% integuro z'amateko abiri agenga ibigwanisho bicira umuriro. Umushikiranganji ajejwe umutekano niwe yagiye kwishura ibibazo by'abashingamateka kubijanye n'izo nteguro z'amateko. Mugenzi wacu Evariste Nzikubanyanka yari yahishikiye atubwire ukuntu byagenze ubwo burenganzira ika iyo ayo mateko mashasha ahiki ubushikiranganji cyane cyane bujejwe umutekano.
Ego Fredi, nkuko bivuze inama nshingamateka y'u Burundi yemeje 100% integuro zibiri z'amategeko agenga ibigwanisho. Integuro ya mbere y'itegeko rigenga icungerwa ry'ibigwanisho bicira umuriro muri Afrika yo hagati, hama integuro ya kabiri nayo y'itegeko ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rigenga urudandazwa rw'ibigwanisho. Aha rero abashingamateka berekanye amakenga kuri iri tegeko bavuga yuko naho leta y'u Burundi iyo rishira mu ngiro inyuma yuko iriteye ku gikumu bigoye gucungera ibirwanisho mu karere k'umubuko hano mu biyaga binini mu gihe byibonekeza yuko ibirwanisho bitembera binyagara mu banyagihugu.
Evariste turagutira ka mu makuru yo mu gihe kiza kugira ngo uduhe amakuru arambuye kuri ayo mateko mashasha yemejwe n'inama nshingamateka. Urakoze cyane rwose.
Murakoze nawe.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikaze mwese bakunzi biradi Ijwi ry'Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga mu Burundi. Ibitigiri by'abakorewe amabi hatandukanye byakotororokanijwe n'abakora mu bigo byo gufasha iterambere y'ingo n'imibano mu bushikiranganje bujeje gateka kazina muntu imibano n'iterambere ridakumira byerekana ko abakenyezi bakorewe amabi mu mwaka w'2013 bangana n'ibihumbi 19 na majana 5 na 30 mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2014 abashika ku bihumbi 14 na 26 bakorewe amabi. Mu mwaka uheze abafasoni n'abigeme batari bake mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi bavuga ko ikibazo c'amabi bakoregwa arimo ingorane mu ngo no mu mibano zihari kubera inzoga z'umurengera cyane cyane muri iki gihe hatangiye kwibonekeza ubwoko bwinshi bw'inzoga zikaze zitemewe n'amategeko nka za kanyanga, umunanasi, umudrink, ikibarube, umukorora jipo n'izindi. Ariko nizemewe n'amategeko iziva hanze y'igihugu ziri cyane cyane Bujumbura nka za whisky, mivinyu, eka n'ibiyeri bisanzwe navyo nyene biratera ibibazo mu ngo. Ivyo biremezwa n'abari mu mashirahamwe agwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme. Muri bo tukaba twatumiye umupfasoni Mubindi Cecile umuhanuzi mwishirahamwe Kafob akaba asanzwe akurikirana muri iryo shirahamwe umugambi wo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme urangurirwa mu bihugu bitatu biri mu karere k'ibiyaga binini aho ni mu Burundi, mu Rwanda, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muruna nibise Cocafem GL. Ivyo bikaba babifashijwemo na leta ya Canada. Ubundi twatumiye no musi mu kiganiro muri Sanga n'umushinga nahe Joseph Mujiji aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Shovif riharanira kugwanya amabi akoregwa abakenyezi abo nyine atubwire ico bakora mu gufasha abagabo canke imisore mu gufata inzira nziza zibafasha kurangura amabanga yabo ngo maze ntihabe uguhohotera canke gukorera amabi ayariyo yose abakenyezi n'abigeme. Mwishirahamwe Cocafem GL Kafob urunani rw'abakenyezi baharanira ubumwe n'iterambere RFP mu mfunyapfunye baratanguye buri mwaka inganda zihuza abarongoye imitumba n'imboneza bene zihuza abubatse bakavuga ibijanye n'amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme ingenebo yagwanya n'uruhara rw'umwe wese hambavu yo gufasha abayakorewe. Mu mwaka uheze hagati y'ukwezi k'umunani n'ukwezi kwa 12 abo muri iyo migwi mu makomine arimo uwo mugambi no kuvuga igiheta mu ntara ya Gitega, Kayokwe mu ntara ya Mwaro no mu mazone ya Kinama na Gihosha i Bujumbura bararonse inyigisho zerekeye inyifato y'abagabo mu ngo uruhara rwabo mu kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Reka rero twakira abatumire bacu bagerageze kudufasha kumva uko iki kibazo c'amabi akorerwa abakenyezi cifashe mu gihugu n'icokogwa. Turatumiye namwe mwese muduteze amatwi guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe kuri iki kibazo. Duhere ku mupfasoni Cecile Mubindi, kaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze.
Yego. Nawe mushinga nawe Joseph Mujiji ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro cyo munsi.
Mwaramutse.
Yego. Mufasoni Cecile Mubindi, utangurire utubwira iki kibazo c'abakenyezi bakoregwa mabi mwaganiriye cyane cyane mu ntara zitandukanye giterwa cyane cyane n'inzoga canke ukunywa cyane kuri izi nzoga cyane cyane zitanguye kwibonekeza mu gihugu zitemewe n'amategeko. Mwasanze ikibazo cifashe gite mu gihugu?
Murakoze kumpa ijambo. Mu bisanzwe icyo kibazo cy'uko inzoga zitera ingorane mu ngo na cyane cyane izo nyine muheje kudondagura za n'ubu ni kibazo cyabonetse muri iyi minsi muri imyaka ya vuba kandi twabonye yuko intwaro igerageza kugwanya kubera yuko umugabo yazinyoye ubwa mbere ho acika nk'igikoko akaza ari wa wundi atamuhora ashobora guha abo mu rugo yabo umugore wiwe canke abana akaza atera induru umugore wiwe we acika igikoresho ciwe hanyuma iki naco bijanye nuko umukenyezi muri ico gihe agize ico avuga ari ukwanka nko gufatwa ku gahato aho kurangura amabanga yo kubaka canke agize ico avuga ku bijanye n'amatungo y'urugo arakubitwa agaho akaburizwa igufa canke naho byongeye kandi ugasanga ubwo buryo bakoresha mu kugenda kugura izo nzoga no kuzinywa ni uburyo buvuye mu rugo bwofashisha umuryango wose uwo muntu akabyimariramo wenyine hanyuma ikindi naco ni uko no ku magara yiwe ubwiwe arononekara ugasanga n'ubundi ni wa wundi ashobora kuzosiga ibondo vyiwe ku ngoyi agasiga umupfakazi kubera ko bavuga ko izo nzoga kenshi zifise ingaruka mbi cane ku magara y'abantu ikindi naco ni uko urwo rugo rwamamwe induru ugasanga n'aba banyi nta mahoro bafise bama mu ruhagarara baza kugutabara abana nta mahoro bagira babona satashe bakabona ko ari igikoko gitashe bakagerageza kwinyegeza nta mwana abakija mu ishuri murumva kandi mwe nabo kenshi nta n'ibikorwa ashobora gufasha abakenyezi babo kuko baba baramaze kwihebera inzoga nka mwenizi
none mufaso ni mu bindi aba bakenyezi bakoregwa ayo mabi bariturinze inzego z'umutekano iyo habaye ingorane nk'izo mu ngo bigenda gute zikemugwa gute
mu bisanzwe mu Burundi hari imigenzo imwe imwe ituma umukenyezi adashikira ubutungane bimworoheye kubera ko mu migenzo barakunda kubwira abigeme cyangwa bajya bakija kubaka yuko atawo kwimena amaso ngo yamari kwarerekana ingorane afise ibyo rero bigatuma abakenyezi babikenyerera ko bakabihora ntibashake kubishyira ahabona kenshi na kenshi n'uwakubiswe hari igihe ashobora kuvuga ati ni inyana yamusetse yaguye cyangwa n'ahandi yisetse mugabo ari kubera ko yahohotewe ikindi gikunda kubabuza gushobora gushyikira ubutungane biboroheye ni uko kuntu usanga agiye kurega umugabo wiwe aca abona yuko umugabo agiye kumupfunga kubera ububasha buto yari afise mu rugo rwo kunganira umuryango akabona ko umugabo nk'umbura yiwe yazaragenda kurondera ibyo bafungura nko tuvuge nko mu gisagara gasanga aciye aratinya akavuga ati none abana nanjye tuzosigara turagaburirwa nande uwatugaburira ko apfunzwe ahandi naho na hariya babakora barima naho nyine aratinya akibaza ati ninamupfungisha umuryango wiwe uranyanka kandi nibyo kenshi baca batangura gutoteza uwo mukenyezi ngo nave muri urwo rugo kuko yabafungishije iwabo bagaca batangura kandi agaca atinya nuko azogaruka akamwihora kenshi rero ugasanga baciye barabihora iyindi mvo ya gatatu twabonye ni uko usanga babura n'uburyo bwo gushobora gushingisha imanza kubera ko birabasaba uburyo ushingisha imanza uhera ibyabona kubajana kubashikana muri sentare reka mbere no kubahera mu Burundi ibyo biraba ugasanga ibyabona bamwe bamwe barashaka gukamisha uko kugenda gufasha umuntu agiye kuburana ibyo rero bigaca bibera intambamyi umukenyezi hanyuma kenshi naho ugasanga yamenyereye kuja mu ishengero ngo avuge yashika imbere y'abashinga ntahe akabura ikintu avuga akabona nyine ko nkumbura agiye kumena amaso cyane cyane yasanze sentare ishashe ari nk'abantu b'abashinga ntahe gusata mukenyezi arimwo agaca agira isoni ikanka ko abivuga mu nyuma ugasanga yarashoboye gutsindwa kandi atari gutsindwa ugasanga abo barakeneye abashingwa manza bo bunganira mu kuburana
no birumvikana ko mukenyezi
hanyuma n'ikindi nacyo twabonye nuko n'imanza yo zaciwe hariho zitaba gukurikizwa canke bakanduruka bakanaheba muri uwo mwanya rero bimaze gushika gutyo baca batangura kubatekereza ati none wakoze iki ko wagiye kunyitwarira canke umuryango ati wakoze iki ko wagiye kumufungirisha ko wagiye kumwitwarira ushitse kuki ibyo byose bigatuma atungura ku mutima bamwe rero bagashyitsamo guhera izo manza canke kunareka kufunguza urubanza canke kunareka kwitwara bavuga bati nta n'umwe kubera ko badashyigikiwe
yego akabazo ka nyuma mbere yuko tubaza umushinga na Joseph Mujiji ku kibazo aho gihagaze ku bagabo none uburyo yo birumvikana ko mukenyezi yashobora kuba adashaka kwitwarira umugabo we wo bubakanye birumvikana kuko nkuko bivuze akenshi uburyo usanga aciye abubura ugasanga baciye babaho nabi kuko ari umugabo yafashe urugo ariko none nk'amashyirahamwe nka kafo amashyirahamwe afasha abakenyezi mubafasha mute muri iki gihe iyo bahuye n'izo ngorane badashaka kuja mu nzego z'umutekano mu majambo make mubafasha mute
twe muri uwo mugambi twadusanzwe tubafasha ari uwakomeretse ari uwafashwe ku nguvu ari uwavunywe n'iki tukamufasha kugenda kwivuza akivuza tukamuhira n'imiti tukamuhira bijya bipimo bagira hanyuma n'ugiye mu bitaro nyine tugashobora kumuvuza hariho rero n'abandi bashika mu butungane bikenewe cyane na cyane cyane abafatwa ku nguvu muri uwo mugambi twizise twabafasha kugira ngo tubarose umushingwamanza abibafashamo
murakoze cyane
hariho bobona ikindi nacyo twakoze ni uko usanga nk'abo bakenyezi ataho bantaho nikora abagabo babo bahohotera muri ubwo buryo bw'uko asesagura amatungo ayajyana muri izo nzoga zitagira akamaro nk'abo bakenyezi abo tubona ko babishoboye hariho abo twafashije turamaze gufasha abashika nka mirongo umunani barenga bararenga ijana n'abandi ijana mirongo ibiri tumaze gufasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere bagire akantu bashobora gukora k'umugambi kutuma bashobora kuronka uburyo buke buke bagashobora kwitunga bakiyambika bagashobora gufasha abana mu mashuri bumva agasubira mu kibanza cya wa mugabo atana kimwe gifasha umuryango
birumvikana mushinga nahe Joseph Mujiji ishirahamwe ryanyu Shovif mwatangiye mu 2009 haraciye imyaka mukora mu ntara zitandukanye z'igihugu mwasanze ikibazo gihagaze hehe mbere yuko tunavuga yuko inzoga zishobora kuba arizo zitera ibibazo mu ngo ikibazo gihagaze hehe iyo umugabo afashe agakubita umugore we cyangwa akamugirira nabi ikibazo gihagaze kiba gihagaze
ikibazo gihagaze cyane cyane mu cyo twita akarangangerano kuba yuko mu bintu tubamwo umugabo kuva akiri umwana bamwigisha ibintu bizotuma akubagura mugenzi we bakamwubaka kuva ari mutoya kandi bakubaka n'umukobwa kazokwama yemera akemerana ibizo bimushikiye byose ajya amazina yonyine bisanga mu Kirundi bamaze kwita umuhungu ko yita icirembo bamuragwa akivuka umukobwa akamwita umunyakigo umuzezwanzu akabaraye ari gitutsi bashaka baca bamucinyiza kuva ari umwana rero w'umukobwa akura atagaciro afite mu kibano umuhungu agakura mushira hejuru bivyo bikaba umuryango bikaze no mu nyigisho mu ishure no mu kibano mu ishure baracyabigisha n'ubu ibikorwa bijejwe abahungu n'ibijejwe abakobwa ugasanga umwana w'umuhungu yama yiha agaciro bakabigisha ko umwana w'umuhungu ajya gukina agapira ariko bavukana ariko arakora mu gikoni bakajya kubigisha yuko umuntu w'umugabo akora akazi gato w'ukwe kukwabura ariko umugore ajya kuyimba isuka agakuru ugwiri bigumaho ibyo madini bagaca bumvisha yuko abakobwa abagore ari gice cy'abagabo yuko ngo umugore ngo yavuye mu rubavu rw'umugabo ntabete yuko ari kubera ko basangiye kamere k'abantu kandi ko bahamagariwe kuba umuntu umwe kumva ko ari bamwe bakabigisha yuko ari gice ugasanga rero n'abagore bonyine babumvishije umutwe ko bataremwe imana yari umuntu umwe ivyo rero yateye igihugu gikomeye cyane kuko nyakarangangirano gatuma umwe wese atiha agaciro uwundi agaca atesha agaciro mugenzi we ibyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi niyo sico y'amabi niyo sico y'amabi twebwe ko turafashanya nabo bafasemu bo mu mashyirahamwe dushaka gukorera kuri icyo kibazo cyane kugira ngo iyo ngero yo hasi barare ko twohindura ingendo iyo ngendo mbi iyo dutuma abantu badashobora kumva yuko abandi bafite agaciro keza
yego
none naho ariho haduka bigiye babwiye gufasoni cecile yaje kuwinzoga nyinshi mu karangangirano bemera umugabo anywa inzoga nyinshi ubacagiye umugani mu kindi ngo umugabo ajye utwiwe n'utwa abandi kandi umugabo ngo ahaga yihahiye ugasanga ibyo bintu bimujyanye mu bintu bidashoboka hamwe n'ibyo by'ukonona n'ukwiyonona wenyine ataba akiranga ni wenyine n'iby'abandi ugasanga rero imwe imigenzo mibi cyatugendera ko ngo n'imfizi ntiyimirwa ugasanga umugabo yakuye imizi itagira nayo imizi iteye nayo irimirwa
yego niwe mushingaraho Joseph Mujiji birumvikana kuko biba byatanguye kuva bakiri bato none iyo hageze gushinga urugo twovuga ko umugabo abagamije iki kumbure abazi yuko azofata umukenyezi wiwe uko canke urugo abaje abo muvugana nabo abaje agamije iki nk'umugabo aje gushinga urugo
kenshi nkuko nabwo ko mukarangangirano barongera bajya gushinga urugo kenshi batazi icyo barondera mugabo ariko kenshi urugo bazokubwira mu kirundi ko umugabo y'umuntu iyo bagamije gushinga urugo barondera akaryohera mubiri ibyo aragitamwo turi kumwe mugabo ntibazi icyo bajejwe umugabo mu rugo ajejwe ibikorwa bine cy'umutekano cy'amagara ubutungane n'indero ivyo rero nta na kimwe bazi nta na kimwe abantu nibabwiye ko iyo ndoro iwacu ibuze ibikorwa bine ntibabizi ko barivyo babajejwe bazi ko bafise baronse umugore abakorera azoba inkorofani yabo azoba umukozi wabo ntihamiye ko baje gusangira n'uyo muntu ubuzima kandi basangiye ubuzima kandi kubaho
ego
ibyo ntacyo bazi na gitoya
none nk'uko nabajije umufasoni Cecile mu bindi mwishyirahamwe Shovif ibintu bikuru bikuru mwigisha abo bagabo nk'ibihe mwoducira ku mayange majambo make iki ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine barafise ibibazo ivyumviro bashaka gushikiriza ariko mbere yaho tubye muri make ivyo mufasha abo bagabo ivyo mubigisha
icyambere tubafasha n'icyo kibazo cyambere cyo kumenya icyo bagejwe ibanga n'ibango bagejwe mu rugo ibyo banga niryo rikuru niryo dufasha turwanya amabi kuko bagejwe indero bagejwe ubutungane bagejwe kubesha bagejwe umutekano mwiza mu rugo icyo bagejwe mu rugo ibintu bine gusa bitari byinshi bitari byinshi cyane ibyo bine babikoze hacaba ibintu bikomeye cyane mu gihugu hanyuma icyo twafasha ni uko muri izo nyigisho tubigisha kwiga guhindura siko twiga guhindura ingendo bije mu karangangerano iyo ngendo mbi zidushya mu manga kugira ngo barako bo bihindura bakaraba kuri iyo migenzo n'iyo mico n'iyo migani mibi bo bisezerera tukabibereka mugabo tukabishyira hamwe bakabibona guki mu maso imbere yabo nko kuvuga ngo wimfizi ntiyimigwa mu Kirundi yitinigwa n'itagira inayo kuko yifise inayo ugiye kubangurira inka uratanga amahera urayimira tukashaje we imigani bitwaza kuraba ko boha agaciro abana b'abakobwa kuva ari abana batoya boha agaciro kamwe umugabo n'umugore byose tukabyigira hamwe karanga ububasha n'akarangangerano amashashi hari ikibazo cyerekeye imibonano mpuzabitsina cyangwa amabanga y'abubatsi kuko niwo nsitso y'urugo nuko abantu ibyo bintu ntibabyumvikana ko kandi umugabo agaca aba ndibanje aho nayo kurangura amabanga y'abubatsi isangira ry'abazima baenda gusangira kugira ngo bose bamererwe neza kuko icyo urugo rugamije ni uko abantu basangira kunezerwa bagasangira kubana kugira imigenderanire myiza bagasangira n'ibyanywa byabyo bijya kuba kubyara kurondoka ibyo bibazo rero kubera ko umuntu yabigije ko babiko babige babimenye babona icyo urugo rugamije icya gatatu baca biga ni ukwiga ikubagurwa ikorwa mbega riva kuki mugabo ushobora duhera kugira ngo umuntu abafashe neza ushobora duhera ku bintu bakaraba mbega ikubagurwa biyashobora ni iki njyewe naho nabikoze njyewe aho narikoregwa bakabanza akabiraba nabo kuko iyo umugabo abonye ko ikorwa ishobora kumushikira kukubagurwa ariyubara kubikora nawe kuko niyo muri ko bagiye imenyereza akabona ko nyine bakubagura umuntu bamucura gupfuna buhoro bagutuma bagatumangiza aca akanguka abazi ko ibyo aragira ari ingendo nziza iyo rero abuze akanya ko kubibona araheze n'akisubira ko hanyuma muri iyo kubagurwa nyine cyo kibegesha kuraba ibikorwa bikorwa mu rugo mbega abagabo barafise mu ruhara mbega abagabo baraha agaciro ibikorwa bikorwa mu rugo ko igihugu cy'Uburundi n'ibihugu byose byo ku isi bibeshwa n'utwo duhora duto duto mu rugo kandi duhora duto duto nitwo dukeshi tubuna umukenyezi kandi baduha agaciro turabisabye ko umugabo yokwigora agakora udukora two mu rugo agafasha umukenyezi wiwe gutunganya mu nzu gukora isuku ryo mu nzu isuku ry'abana isuku ry'aho bari bakagira ibyo bikorwa rero hanyuma tuba tubigisha kuraba ingene bokora ibikorwa byiza bigamije gutera imbere ibyo rero n'ibigabane bine n'abaduhagararako kugira ngo abantu bose bahinduke kuko ntawe udahinduka n'umwe nta ruhebwa ariho mu isi nta ruhebwa n'umwe ariho mu Burundi dushaka ko abantu bose bohindura ingendo bagira ingendo nziza ibatuma batera imbere kuko basangiye udukorwa basangira n'ukubaho neza
murakoze cyane mushana
kandi niyo ashaka kunywa akayoga uwo mugabo agasangiye n'umugore wiwe bagasangire barabe ko atari amafaranga bacagukishije ko mugabo umutungo w'urugo
birumvikana mushinga nawe mugihe birumvikana cyane ko bakwiye kunga ubumwe nyakuri reka twakire abanywanyi b'ijwi ry'Amerika ni benshi barategereje kubabaza ibibazo no gushikiriza ibyumviro duhere kuri Don Divin turi kumwe
Mahoro nezoria.
Mahoro, muramura komeye.
Ego.
Muduhamagaye muri he Don Divin.
Je ndi mu Burundi.
Don Divin shikirize ikibazo abatumire kuri iki kibazo c'abakenyezi bakoregwa mabi.
Ego, mbanje kuramutsa abatumire.
Barakumva.
Ego, hanyuma ikiganiro nimba nategereye neza uko twatanguranye numvise ko ari ikiganiro cyerekeye amabi akorerwa abakenyezi biturutse ku nzoga nyinshi zoba zinyobwa n'abantu b'abagabo kugira ngo nimimba natahuye neza
ego watahuye neza
ego hanyuma nagira nse n'uwibutsa canke nari nanabyumvisemo babivuga amabi nibaza ko adashikira abakenyezi bonyine gusa hariho n'abashinga ntawe ko ndi mu gihugu hagati ndabibona ndabona ingene hariho n'abashinga ntawe ndetse abapfasoni ngira n'uvuga ntibiri biri amverse n'ibyo n'iki kiganiro cy'umunsi aho ayo mabi akogwa ashikira abagabo tukaba tubona izo nzoga ahubwo zinyobwa ziheshi ariko hariho aho zinyobwa n'abapfasoni ugasanga nibo batanga amategeko bivanye n'ububasha afise hanyuma akaba yamabi ayo mushinga washikiye umukenyezi agashikira abagabo nigira mbate uwo mushinga ntahe ari ngaho ni mbega ababitura b'abagabo icyo mubafasha ni giki mu gihe nabo boba ari bo bakorewe amabi hanyuma nongere mbaze n'uwo mupfasoni ni mbega mu gihe ugwaruka nabwo nyine rurakorwa ko n'ayo mabi ni mu gihe ababyeyi bago mfatiye ari se cyangwa nyina mu gihe yoba aronka izo nzoga nyinshi hama agakora ayo makosa cyangwa iryo tunga ry'umuryango ryononeka mbega mwamwiturwa cyane n'ababa mu gihugu hagati cyangwa mwiturwa cyane n'ababa mu bibiri sasaragara aho babitura cyane ayo mabi akomeye cyane ni hehe hanyuma ikibazo ndangiriza ko kuri bose ndababaza ndabaza ni mu gihugu cy'Uburundi ni igihugu gikenye kirimwo n'inzoga nyinshi n'ibiyayuramutwe byinshi nkabaza ni mbega muriko mukora gute kugira ngo muhimirize na leta ihimirize abanyagihugu bayo kugira ngo birinde ibyo biyayuramutwe kuko izo nzoga nazo nyine ngira ngo ziri mu bintu bisinzikaza ubuzima bw'umuntu uretse ko nawe bimukoresha amakosa atokoze mbega muriko mukora iki muguhimiriza leta kugira leta nayo ihimirize abanyagihugu bayo bagabanye ibyo biyayuramutwe ni ko tubona umenga biragwiriye cyane ayo mabi aragwiriye hose ama nkarangiza ndabashimira ku ijambo mwampaye murakoze
urakoze cyane Don Divin reka duhere ku mushinga nahe Joseph Mujiji kuri iki kibazo yabajije Don Divin ati abagabo nabo nyine iyo baje kubabitura barababwira ko bakorewe amabi nabo nyine ko avuga ati n'abakenyezi nabo nyine baranyizo nzoga kandi ico kibazo n'umunywanyi wacu Oli Donatien kuri Facebook yacu yakivuze ati ubunye bagore nabo nyine barakunda izo nzoga iyo babituye mubafasha mute yabaje ati n'ugwaruka nago nyine murakorana nago hama turaja ku bibazo yabajije mufasoni Cecile mubindi mushinga nahe mujije
urakoze nuko twari ko dukora ku kibazo cyerekeye abakenyezi ubundi ikibazo cyerekeye abagabo twogitorera ubundi mwanya mugabo ngenda muri mishi ntoya ibyo kirandira ko kandi mu by'ukuri ntibisa burya ntibisa kandi bingana iyo uhave abakenyezi bakorerwa amabi ni 90% ariko abagabo bashobora kubakorerwa amabi ni bake cyane ni bake bagabanutse cyane ku rugero rutoyi ry'10%. Mugabo iyo bashikiwe n'amabi abagabo ntibafise inguvu n'ubushobozi nk'abakenyezi abakenyezi n'igitangaza Imana yaremye kuko barafise inguvu yo kwihangana no kurinda ibyashikira badashobora no kubibwira abandi bantu aba bari kubivuga aho babivuze gutyo ariko nijyake umugabo yashikiwe n'ikintu nk'icyo gukubagurwa cyane cyane ashobora kuba kukibwira mugenzi we umugenzi mvanze cyangwa yaje gushikira n'amashami nk'ay'iwacu ngo ayiture biragora cyane ko abivuga kuko acabona ko yataye ubugabo ahitamo kwiyahura ukwiyahura rero ajya mu nzoga cyangwa akajya kwiyahura akiha umugozi cyangwa akambuka agacurugo akagenda kandi rero ni ibintu bikomeye cyane ku bagabo kuko iyo niyo bikomeye cyane ku bagabo n'ahandi akari mu mbere kari mu ntama iyo umugore yadukanye ibyo by'ugukubagurana abigira cyo kimwe n'umugabo atagira ingendo kigabo icyo gituma bavuze ngo baranywe inzoga baranywe inzoga ariko inzoga siko siyo nsitso siyo mvo siyo nsitso y'amabi nsitso y'amabi nindero ya karanga nderano kanehani gasumba nishi mugabo n'umugore buvyo dukora minsi yose nibyo kitso injoga nayo ni hamwe atari mu nda y'umugabo gasego n'atari mu nda y'umubindi kandi injoga ni kintu gifasha kikongereza
izo ngeso mbi birumvikana
muri we bijya habona
ubu
si yo kitso y'ukuri
reka tubaze mu faso ni Cecile Mubindi namwe nyene ko twavuze yuko ikibazo kitari cy'abagabo kuri uno munsi ariko abakenyezi babitura nabo nyene hari ababa bakoze ayo mabikumbure bakizana bakishikana bakavuga ati nimumfashe ndafise iki kibazo hari abakenyezi nabo nyene bakoresha inzoga nyinshi ugasanga nabo nyene barahungabanyije umutekano mu rugo bigenda gute yanabajije ati amabi akoregwa hehe cyane cyane mu ntara zo mu gihugu hagati
ko ngerageje kwishura ico kibazo yabajije nibyo hariho abakenyezi bamwe bamwe bashobora kuba bisombi zo kunywa inzoga nyinshi nizo nyene tuvuga z'ubumara bakazinywa hari aho banatwiganiye ko nabo nyine ngo bagurisha imyimbu bakashobora ku isoko kugira bashobore kuzironka ariko nk'uko umushinganahe mujiji yabivuze ni bake tugiranije n'abagabo avuze rero yuko umukenyezi aca aganza umugabo birinze bishika aho umukenyezi aganza umugabo bumva ko ibintu biba byarenze urugero ni wa wundi aba yarihebeye inzoga kandi nawe nyine inkurikizi nizazindi ku magara yiwe ku bana biwe ku mugabo wumva urugo nka mwenugo rurasambuka ariko twabifata yuko ari bike cyane tugiranije n'abakenyezi bakorerwa amabi kube bayatewe n'abagabo babo
ni ihe ntara isa ni yifise abagabo banywa cyane bagakorera amabi abagabo mumaze gukoreramo abakenyezi
nababwiye ko twebwe tukorera umugambi turangurira umugambi muri mwaro muri Kayokwe mu giheta muri Gitega no mu Gihosha na Kinama by'ukuri aho twasanze icyo kibazo bose bakizana bakavuga yuko icyo kibazo kihari bisigura yuko ni mu gihugu cyose kandi yaba hariho nk'abajejwe intwaro bashobora kugira icyo bayivuze ko nibaza ko musanga bikwiye
yabajije ati murakorana n'inzego z'umutekano inzego z'intwaro muri izo ntara kugira ngo mugerageze gukemura iki kibazo
ego nagira ndagishike ko twebwe mu bo dushaka gukorana n'abajejwe intwaro abajejwe umutekano abajejwe ubutungane muri uwo mugambi wacu twarabatuma ko bagahura bagaharira bakabona bakavugana ibikorwa bakora bijyanye no kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme bakavuga ingorane zihari babona mu gihugu n'ibyo nabo nyine barabishika ko bakabivuga hanyuma tugashakana cyane cyane yuko abagabo aribo kenshi bakunda guhohotera abakenyezi n'abigeme baba mu bantu badufasha kurwanya ayo mabi
yego reka tubaze
n'umutuma dukorana n'intuze n'abajejwe intwaro cyane cyane bari abo ku mitumba abarongoye imitumba abajya twita abaremesha kiyago imboneza ku musozi bajya batowe tukabaha izo nyigisho kugira ngo babitegere babe akarorero ubwabo nimba barimwo babihebe hanyuma bagende kubera akarorero abandi bongere bacu babyigisha
ego mufushinga ndahaye
no kugwaruka kugwaruka naho nyene twarakoreye ku mashuri mashuri yisumbuye kugira ngo tubumvishe hamwe mbere baranakoreye n'umuntu ze no mashuri mato kugira ngo bumvishe ugwaruka ingene botegera igihohoterwa ry'umukobwa n'umupfasoni
bakiri bato
kuko ntuzeya ko bakiri bato kugira ngo bakure babibona
ego mushinga nahe mujije mu majambo make mbere ko tuja kumutume ku munywanyi akurikira namwe murakorana n'inzego z'umutekano inzego z'ubutungane mu gufasha abagabo
kuko nabo nyine ibyiza ni uko izo nyigisho zashikira kuko aho karanga nderano saka abantu bamwe na kabo naho tujya ku mashure aho wabaye ntiyakuvirira ubwo yuko akarangandirane dukwiye kugahindura abo mu macamanza abo nyamiramabi abo mu ntwaro nabo nyine ibyo biganiro babikeneye kugira ngo babone ko aho ibyo twafunze dukora mu mico n'imigenzo yacu bituma korohereza tudakakurindava ayo mabi kugira ngo rero bashobore guhana abantu nuko uko ibyo bintu ari kosha kuje muri ya mico n'imigenzo iha ireka umugabo akagira ibyo ashaka
reka twakire dufise abatumire ku murongo umushinga nawe mujiji dufise abatumire benshi reka nabo nyine tubaha akanya abanywanyi nako Ernest arategereje ku murongo Ernest uratwumva allo Ernest uratwumva Ernest ndibaza telefone shaka kuyimugoye reka twakire Vedast turi kumwe allo Vedast ntituko turamwumvangira nawe nyene agize ikibazo ku telefone nkuko mwariko murabivuga mushinga nahe mu jiji abagabo iyo mubahaye inyigisho nk'izo wadusiguriye bazakira bate ubona ari ikintu hari akizero yuko koko mu ntara zitandukanye z'igihugu bariko barahindura ivyumviye
urumva iyo abasore kajyo urabona ko biraryoheye cyane kuko basanga baba mu bintu bibamerera nabi batazi niyo biva bose babona agiye uko abandi bagize ntabone yuko ibintu uko yagiye bitamufasha ngo atere imbere urumva ajya mu bintu bimutuma asubira inyuma yotera imbere kandi akajya nk'uko abandi bagize batazi yuko ibyo bintu bimeze nabi kuba rero ko iyo akajya nko kubiganira n'abandi akinegura akabona ko ibyo arimwo atakiri umufasha aca anonokerwa rero akumva ko nawe yohindura akaba rero nk'uko umubwiyutsi ibyo byo kunywa inzoga arazi ko kenshi bwazi bita imigenzo y'uko umuntu ajya aho abandi bari ngo ajye kumviza amakuru aboneke ashike aho abandi bari ibyo rero n'ibintu abantu bose bajyamo batazi n'iyo baroye ugasanga nyoye n'inzoga ataharuye atategekanije cyane cyane ugasanga agiye gukoresha udufaranga two kugaburira abana mu nzu rero iyo ibiganiro kamwe mu kaganiro kabiri gusa igihe uri kwashaka kunywa inzoga muharure ayo mahera ibihe by'ibiharage byovamwo kandi umenye ko igihe kenshi yabikimye kiribwa n'abantu umunani bakajya kabiri ku munsi kandi bakabyuka bakomeye ariko hanyuye amacupa atanu ubyuka ubwo yagoye akaca wimarira watwitse n'iminsi nanone ukaba uri ko urarangura urupfu wewe kuzokuramo indwara y'isukari ibiyobyabwenge mu mutwe wa mutekano ugebwe ukaza waguonona rero iyo abagabo babonye baronse icyo uwo mwanya wo kuganira barumva ko hari ikintu bungutse kandi bagashaka no guhindura n'ikindi kitatuma kino bahindura kuko urugo bazi ko urugo n'ingabirano uhoraho aduha nibwo barundi aremera cyane ko baremye icyo kimwe n'imana cyo kumwe n'umugore kandi urugo ko ari ingabirano babonetse kugira ngo baronke umugore babana abemera barumva ko bungutse kandi iyo ubukije ibanga ryabo ibanga ry'ukuraba urugo mukabereka yuko kandi mu ibanga bafite icyo bisunga kuko ariko baremera kujya kuragana mu ikomine barazana ibimenyetso bibereka ibanga ryabo kandi ari ibanga rikomeye bagira imbere y'amategeko ku mugaragaro abarundi bakoranye ko bikaba batwizera imbere yabo bakabagira n'ifoto y'umukuru w'igihugu kugira ngo baributse yuko umukuru w'igihugu ari umukuru w'ingo n'abagiye kumuserukira akumva ko afite ibanga rizima
birumvikana
y'igihugu
ni byiza cyane
akumva ko bagiye gukora ibanga ry'igihugu ni byiza cyane rero benshi bafite akajyo ko kubiyaga benshi bafite akajyo ko kwinjira mu gihugu kuko biba bashobora kuba bakora
birumvikana ni birumvikana kandi na ni byiza kumva ko hari hakizera
warakoze wasubije mu rugo aho hantu jesi nayo nzi ko ari uko bigenda nari nzi ko umukenyezi tubonanye anezerwa nka nk'uko umwe nawe uko anezerwa
ni byiza cyane reka duhe ibyo ni byiza cyane reka twakire na niyo nkuru twumve ikibazo cyangwa icyiyumviro niyo nkuru turi kumwe
yego mwiriwe mutasoni
mwiriwe niyo nkuru ikibazo cyangwa icyiyumviro
ndabara mu kigenda ndasubiye utubaje dushatse ibiri kuri abo batumire bose
mu majambo make
yego mbere ko uwo mudamu yego n'ukuri turumva amashyirahamwe barayasizeho yo kuvuga yuko ukuntu bashobora kurwanya ukuntu abagore bahohoterwa gerageza ndamubwire neza yuko ukuntu uko kuntu bavuga yuko abagore bahohoterwa niko n'abagabo bahohoterwa mugabo rero abagabo kubera yuko data banjye ayo mashyirahamwe batarayashyiraho kandi batumbi bose kimwe n'abagore ayo mashyirahamwe muvuga yuko by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane rwose ye nk'akarero n'uwomuhaje akarero n'uwomuha dufateho mu ndero indero dufateho ngaha mu Burundi indero y'ikirundi isa n'iy'ikirahera imico y'abarundi n'abarundikazi isa n'iy'ikiratakara n'ubu je nk'aho mperereye ndabona nk'ahantu dufate umugore umuntu w'umudamu nk'umugabo wiwe amuha itegeko ati mu rugo ibintu bigenda uku ibintu bigenda uku na mudamu agaheza akabirenga umugabo agenda ku kazi ugatusanga wa mugore
duha akarorero niyo nkuru duha akarorero niyo nkuru duha akarorero nk'iryo tegeko abamuhaye duha akarorero nk'itegeko abamuhaye umugabo
itegeko abamuhaye mbo nko gufata ibintu byo mu rugo dufata ibintu byo mu rugo ukabisesagura akubeta ibintu nyabuna n'ibyubwo nibyo kuba mu rugo n'ukabisesagure ariko umudamu ntiyumve akishije inzoga ngo abagabo niyo bishinga inzoga ngo basase nibubona mu mukuru inzoga ararenga igipimo umudamu ntiyumve hanyuma agaca ahengera umugabo agiye ku kazi nyabuna agaca azana abandi bagabo bakamenera mu rugo ni bajya barareka kugira uze kumira ko bisekera ko ngo nibo barenganywa ahubwo abagabo nabo ubu rero biteze uragira mutasoni
yego ndakumva
hanyuma rero kuri uwo mugabo nawe
yego turakumva
kuri uwo mugabo
ariko telefone yawe iri kwiragorana gato urashobora kugoma hamwe kumbure umurongo ucemo neza
yego hanyuma uwo munsinga nawe nawe yigeze ibyo yavuze twabyumvise njye nagira ngo namenye ko imana n'ukuri kwa muhungu yaratandukanije ibikorwa by'umugabo n'iby'umugore kandi niba uko amenye yuko arabe akarorero ku ntuma imana yagiye yarabuza ngaha kuri iyi si hanyuma hari n'umugore yagiye yigeze abona ngaha kuri iyi si imana yarabitandukanije rero ni ukuvuga yuko abo bariko bagerageza gushyira kuvuga yuko abagore n'abagabo ngo bungana ariko badukwegera umuriro nta buryo abagore n'abagabo bajya kubanganya n'ibyo bubaho mu ncamake rero niko bikorwa mu bubaho bari kuvuga ngo abagore n'abagabo ngo bajye kurugero bungane ibyo ntibibaho mupfaso ntiyagira ngo anyishyure ngaho aze kumva rero twaraho yigeze abona yuko mu ntuma zabaye kuri iyi si hari intumwa y'ingore yigeze iba cyangwa ngo mu bapadiri yagombye kuvuga yuko abapadiri bo b'abagore abapasitori b'abagore ibyo ntibibaho ntibishoboka murakoze
turakumva urakoze cyane reka duhe akanya mushinga nahe kumbure Cecile Mubindi madame Cecile Mubindi abanze yishure ibibazo bya niyo nkuru yavuze ati abagabo nabo nyine barahohoterwa kandi n'undi munywanyi yabishikirije ati mu mico y'ikirundi iriko iratituka abagore basigaye bagira kumbure ibidashimishije nabo nyene ugasanga nabo nyene kumbure bariko barahohotera abagabo kumbure ko arasesagura amatungo y'umuryango ati iyo bahawe amategeko ugasanga ntibayakurikije amategeko y'abagabo babo kuri icyo uwo mwishura gute niyo nkuru
niyo nkuru yagarutse ku kibazo ubundi yari yababacishije n'ibyo avuga ko n'abagabo bahohotegwa n'abakenyezi babo turabyumva kandi n'ibyo bihakana ko bishobora kuba bihari ariko tugaruka tuvuga tuti ni bake ugereranije n'abakenyezi bahohotegwa n'abarungitse ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bahohotegwa bakuriwamo batandukanye ibiharuro byatohokanijwe n'ubushikiranganji bujejwe agace k'akazi na muntu n'iterambere ridakumira ku myaka umwaka w'2013 n'2014 niyumve nawe ukuntu mu mwaka w'2013 bavuga ko abakenyezi bahohotewe bangana 19,333 mu mwaka wa 2014 bakangana 14,026 nibaza ko mu gihugu naho bora baragira gute nta bagabo bangana gutyo boshobora gusanga barahohotewe muri ubwo buryo hanyuma ikindi nacyo icyo ndamwemereye ni uko indero iri kwiratituka n'ibyo nari nashatse no kumubaza aho yoba aherereye kuko nko mu gisagara hoho imigenzo y'ikirundi iri kwiragenda akagirire kubera imigenzo yo mu bindi bihugu y'abo tubana baje wa mu bihugu byacu cyane abatembereye cyane usanga barazanye imigenzo idahuye na gatoya n'indero
tw'abarundi
n'abarundikazi dusanzwe tubonka ibyo birashoboka
rwose reka tuje ku bibazo bikurikira Mushengantahe Joseph yabajije ati n'amashyirahamwe angahe afasha abagabo nubwo umufasoni Cecile mu bindi nawe wari wabivuze yuko abagabo ari bo benshi bahohotera abakenyezi amashyirahamwe afasha abagabo ariho menshi muri iki gihe yabajije ati umugabo n'umugore barangana wari wabisiguye ukuntu umugabo yofashwa kubona inzira nziza yo gutunganya urugo rwiwe ariko ati umugabo n'umugore bakwiye kungana kuri wewe ubibona mute
urumva uwo munyonkuru ambabarire gatoyi n'ukuri ambabarire yaronse umurongo ariko ashaka gushyira cyane imbere ikibazo cy'ugusinzikaza abagabo kurusha icyo kindi kibazo nibaza yuko ibintu byose uko biri nk'uko Cecile yabivuga ntibingana ni ukuri yihangane ntihashake ko dusha dukorewe ikibazo cy'abagabo bonyine kandi ntahavugwa gishyira imbere rwose ntihashake kurema kuwerekana yuko ejo kibabaje kurusha kandi ikindi yomenya ni uko abagabo amashyirahamwe yose akorera kuri ibyo bibazo by'ikubagurwa arabaraba niyaba yibaza ikibazo ishyiramo ry'iwacu rirabakira cyane kuko n'ishyiramo ry'abagabo n'abagabo bakira abandi bagabo n'abagabo bafasha abandi bagabo tuvuga ngo n'ubundi iryo shyirahamwe ryacu rifasha abagabo kugira iteka ritekane bivuga yuko niyo yaba afite ingorane yiwe mu rugo iwe nta kibazo turamushyigikira turamufasha kandi mu nzira zose abadufasha kumwunga ariko naho bashaka kuburana turamufasha naho bashaka kuvugwa turamufasha tukamuherekeza tukamufasha rwose kandi nabo bandi amashyirahamwe yandi asanzwe akoresha ikibazo turamufasha kuyinjiramo bakamukorera ibyo akeneye
nenda
kuvuga ko abagabo ari bake cyane bubahuka kubivuga abagabo ni bake ntibibaze we ku mugabo wese aramutse noneho tuyo turi abagabo umugabo ku wundi aramwubahuka urumva biyoroshe hanyuma ikindi nacyo ni uko muri ibyo bikorwa abagore barasinzikara cyane kandi abyemere ntagire ntihave yibaza ngo dushaka gushimbira abagore kurusha oya nta kuvuga ngo dushobore kubakimbagiza nta kubakimbagiza mu mabi
turiko turaja ku musozi w'ikiganiro Mushengantahe Joseph ariko yabajije ikibazo gihambaye aravuga ati kumbure kuko uri mu bafasha abo bagabo mumubona umukenyezi n'umugabo bafise bangana kuri mwebwe mubibona mute cyangwa iyo muri ko muranahanura abo bagabo ku kuntu bakwiye kwifata kugira ngo urugo rugende neza umugabo n'umugore musobanura ko bangana ibikorwa byabo mwari mwasiguye yuko bofashanya ariko kubijanye kumbure yasiguye n'amadini yerekana yuko umugabo n'umugore batangana ntiyasiguye neza icyo yashatse kuvuga ku bijanye n'uko batangana cyangwa bangana mwebwe mubibona gute kuri icyo kibazo
okarangangerano nabwo kubakwa n'imico n'imigenzo n'ibyo twiga mu madini iyo rero iyo ngendo yo mu madini arabe mu bihinjana byakorewe igihe kwa Abraham kandi igihe cy'abagereki ba Pawulo bahari niyo bifatira kuno munsi kinda gutera imbere abagabo n'abagore barangana imbere y'amategeko barangana imbere y'Uhoraho nibyo ntabidehe aramutse yinjira muri ibyo abashaka gusasira indava amacakubiri noneho agiye gusasira indava kwa gusinzikaza igitsina gore kuko niyo ndava ya mbere kunehanisha abagabo n'abagore wisunze idini wisunze itegeko wisunze imico n'imigenzo ndamubwiye ko yosoma amasezerano mpuzamakungu yerekeye kurwanya ikumirwa ry'abakenyezi arabe neza badusaba yuko atawo kwitwaza imigenzo cyanjye ibyo yemera ngo duheze tujye gukumira abakenyezi cyangwa ngo tubasinzikaze isezerano rikomeye cyane bwo kwisunga kandi icyo bokwemera bose nuko twaremwe n'Uhoraho umugabo n'umugore baremwe n'Imana baremwe bose kimwe nanone umugore yaremwe n'Imana mu buhinga buhinyanyuye n'umugabo ahinguye nibari uko bashaka kubyibaza
reka birumvikana mushingana he mujiji birumvikana kumbure tutamurenganyije kumbure ashobora ko yashatse kuvuga ko kumbure ibikorwa bitandukanye ariko kubashobora ko yanavuze yuko batanangana ariko sino shingira intahe ariko yashatse kwerekana yuko kuri we umugore n'umugabo batangana kandi yuko ibikorwa bitandukanye reka duhe n'akaryo umunywanyi wa nyuma kanya kariko karaduherana twakire Adronis uri ku murongo Adronis iminota masegonda make cyane ikibazo cyawe cyangwa icyumviro tuko turaje kumusozo w'ikiganiro
ikibazo cyose nuko abavuga yuko abagore cyangwa abagabo bahohoterwa batumikiye cyane mu by'uko umuntu yashobora kubaha cyangwa kubaho ariko icyo batandukanije ni uko iyo umugabo yubashe umugore wiwe cyangwa akamukunda umugore akakunda umugabo wiwe cyangwa akamukunda akamwubaha akamukunda ni uko batatandukanije icyo uwo mugore ategereza kuba imbere y'umugabo n'icyo uwo mugabo ategereza kuba imbere y'umugore turetse ibyo bavuga mu bitabo by'Irani turetse ibyo bavuga amategeko yoyo arategekanya yuko umugabo n'umugore bategereza kungana ariko mugabo ubuzima dusanzwe tubayemo ntibwerekana ibikorwa umuntu asanzwe akora yuko bashobora kunganya ibikorwa none mubona abo batumire bo dusigurira iki ku byerekeye ingene umugabo cyangwa umugore yo kwitwara kubera ibihe biguma bihindagurika
urakoze cyane Adronis mu majambo make cyane Cecile mu bindi n'akajambo ka nyuma umugabo n'umugore bokora iki ngo vyo Adronis avuze ikiganiro kuri kwaje ku musozo murakoze cyane
ko murakoze cyane kandi ndashimiye umunywanyi wa nyuma ingererano atanze ibyo yuko bavuze uburinganire bw'umugabo n'umugore si nk'uko twumvise uwa mbere yariko arabivuga mu bisanzwe Imana nibyo yaremye abantu bangana kandi n'amategeko yacu guhera ku itegeko shingiro riremeza neza yuko umugabo n'umugore bangana yuko abantu bose bangana imbere y'amategeko mugabo nk'uko yabivuze ugasanga mu ngiro siko bimeze hari rero uko kubahana hagati y'umugabo n'umugore mu mategeko yo kubaka ingo ini wacu turazi yuko urugo ruramutswa umugabo ariko ntibisigura yuko aca akinyiza babandi yateze gukunda yateze gutunganiriza kuko nk'uko mujije yivuze ateje gutunganiriza urugo rwiwe niwe abazwa byinshi byo mu rugo mugabo na waraheza kabikurana urukundo kabikurana ugutegera agategera kwa mukenyezi wiwe asobye ikoresho agategera yuko ashobora kuruhaga agategera yuko afite amateka amubahiriza n'ibyo twebwe tugenda twigisha abantu dushaka kugumura abantu
urakoze cyane gose urakoze cyane gose mfasoni Cecile Mubindi urakoze nawe Joseph Mujiji kumpanoro n'inyigisho mutanze kumabi akoregwa abakenyezi n'ukuntu abantu bo yirinda bo bempi abagore n'abagabo ndashimye n'abaduteza amatwi mwese mwari kumwe na Oriane Tangishaka naho ubutaha.